imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Mwiriwe nshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igikorwa cyo guharura amajwi yavuye matora rusangi yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi muri Afrika y'Epfo kirabandanya. Mu gihe bibiri bya gatatu by'amajwi amaze guharurwa, gushika ubu umugambwe uri ku butegetsi ANC ni buri imbere n'ibice 82%. Mu kibanza cya kabiri hari umugambwe Democratic Alliance DA n'ibice 23%. Mu kibanza cya gatatu hari umugambwe MKP wa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo n'ibice 12%. Mu gihe mu kibanza cya kane haza umugambwe Economic Freedom Fighters n'ibice 57%. Muri icyo gihe rero umugambwe ANC udashoboye gukwiza ibice 50%, uzotegerezwa kugira uruhara urunani n'iyindi migambwe n'ivyavuye matora vyabandanya muri iyo nzira. Nkuko ndabivuze bizoba bivuze ko umugambwe ANC uzotakaza ubwinshi mu nama nshinga amateka na nkenguzo z'amateka, bakazoba bubaye ubwa mbere bigenze nkuko kuva uwo mugambwe uye ku butegetsi inyuma y'uko intwaro karyanishije imiryango irangiye mu mwaka w'1994. Tegeranijwe ko ibiharuro vya nyuma vy'ivyavuye matora bitangazwa mu mpera z'indwi. Umugore w'igihugu jejejwe gutunganya amatora uvuga ko ivyayavuyemwo bishobora gutangazwa ku munsi w'Imana yamara, birashoboka ko yotangazwa imbere yaho. Benshi mu batoye bagirije umugambwe ANC ku vyerekeye urugero ruri hejuru rwa ruswa, ubugizi bwa nabi n'ubushomeri. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Zenon Ndayisenga, umuhinga muri politiki ari ku mugwa mukuru wa politiki wa Afrika y'Epfo Pretoria. Twatumiye kandi Onesphore Minani ikorera utwiwe ari mu gisagara cya Durban. Baratubwira kugena amatora yagenze muri rusangi, ibiko biravamwo n'ingaruka vyayo yavyo mu gihugu ku mugabane wa Afrika eka no makungu muri rusangi. Batumire ndabaramukije.
Balance ndabaramukije. Ngizwe nanda isenga iteoria muri Afrika yepo.
Thank you. Onesphore uratwumva?
Ego ndabumva.
Ndakuramukije.
Ego ndabara mukize ndara muzekani nabari ko baratwumviriza.
Mbere kuri Zeno, wakurikirana hafi ayo matora, ubona ibiriko birayavamwo gushika ubu bitangaje canke niko abantu n'abahinga bakurikirana ibintu n'ibindi bari byavyiteze?
Kugeza isa tuvugana navuga ko twakira neza ibiharuro bimaze gushikirizwa no mu bujejwe gutegura amatora. Biriko bishikirizwa mu kibanza yitwa Midland, kandi indorerezi nyinshi zivuye mu bihugu n'amashirahamwe atandukanye bose barahishikiye kugira ngo bakurikiranire hafi y'amatora. Nta ruhande ruratangura kwiyamiriza ibyavuyemo bose, atekanye narijya amaze guharugwa ibice irenga 50 bato y'amazi kwija yabatoye bose hamwe ni kuvuga ko hasigaye guharugwa ibice irenga 40 akugeza ubu rero nk'uko nari nabivuze mu yindi myiwezo nagize nga kuri radio ijwi rya Amerika ufatiye uko nari nacikirije usanga atatandukaniro rinini ririmwo kuko umugambwe IMC niwo uza imbere ku bice 41 n'ibice 95 ku ijana hama DA ugakurikira ku bice 23 n'ibice 36 ku ijana hama umugambwe nubwo ari mushasha wa Jacob Zuma MK mukondwe kwize nawo ukaba umaze ufise ibice 10 n'ibice 90 ku ijana agakurikira EFF umugambwe urongowe na Julius Malema ufise ibice 9 n'ibice 5 ku ijana hanyuma PA n'umugambwe nawo ukaba ufise ibice 2 n'ibice 24 ku ijana ariko ibyo mvuze navuze nifunze ibyari bimaze gusohoka uno munsi ku masaha ya 3 kuko baragabwira abadore batange ikintu cyegeranye cy'uko byifashe saa moya z'ijoro ku masaha y'ino.
Murakoze. Nawe Onesfor aminana aho uherereye ngaho Durban ni mu ntara ya KwaZulu Natal aho umugambwe MKP wa Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Rusi bikuvyifatamwo neza wagiye mu kibanza cya gatatu ukarengana gushika ubu ibiharuro by'agateganyo bihari umugambwe Economic Freedom Fighters aho uhereye ubona abashigikiye umugambwe MKP ariko bavyakira gute ibiharuro biriko birashikirizwa gushika ubu.
Murakoze cyane kongera turamuze kandi abariko baradukurikirana hano muri mu ntara ya KwaZulu Natal na cyane cyane mu gisagara cya Durban umugambwe MK uriko uduza ibitigiri cyane ku muvuduko munini ku buryo abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kubona yuko batahukanye insinzi kandi ni ibintu biraboneka ku buryo nk'uko babivuze abandi mu bice 60 by'amajwi by'abatoye bamaze guharugwa birabonekana yuko mu bice 40 ku ijana bisigaye by'amajwi ataraharugwa ibitigiri biza kongera kuduga ziyondanya kuko ibice bitaraharugwa cyane cyane ni ibice byo mu bisagara binini binini ibyo bita nini amametro muri icyo gihe bibonekana yuko umugambwe wa Jacob Zuma umaze amezi 6 gusa wamaze gutahukana intsinzi kandi abanywanyi bawo na cyane cyane mu ntara yo muri KwaZulu Natal bamaze kubyishimira.
Murakoze. Ngaruka kuri we Zeno nkiri ku mugambwe MKP ku bwanyu ukubona uri kubyifatamwo neza kandi ari umugambwe mushasha bivuze iki muri politiki ya Afrika yepfo kwikanira hafi no muri aya matora?
Nabumvise neza sinzi ko mwambayije ku mugambwe MK.
MK uri kubyifatamwo neza kandi ari umugambwe mushasha bivuze iki kuri aya matora na politiki muri Afrika yepfo?
Icyambere ni uko MK ari umugambwe usa n'uwatangaje abantu na cyane cyane mu ntara yo kwa KwaZulu Natal aho Jacob Zuma asanzwe akoresha. Umugambwe we MK usa n'uwatsinze ku rugero ruri hejuru cyane mu matora yo KwaZulu Natal nk'uko nari ndabivuze akaba ari nayo ntara Zuma aturukamo eka n'umwami waho wabo nyine navuga umwami w'abazuru niyo ntara asanzwe abamo MK rero umugambwe wicukiranije niko nabivuga cyangwa wiyubukaranije kuko wari umenyerewe akakubwira ko mbere wari umaze nk'amezi dufate nk'uko ngendanje arayivuze amezi 6 mugabo dufate nk'amezi gusa icyo ni ikizero cyatangaje abatari bake basa na bariko baratifata moneza gusa icyo mumenya nuko bariko baratifata moneza mu ntara imwe hanyuma mu byindi ntara ntabwo uza imbere mugabo twibutse yuko iyo ariyo ntara isanzwe iba nk'abantu benshi muri iki gihugu icya kabiri nuko ibyo abantu bari biteze nuko umugambwe ANC ufataga amajwi ugereranije nayo wahora uronka mu matora y'indi myaka ibyo rero naho bikaba bigaragara naho nyine baraheza guharura amajwi yose
hanyuma kiretse habaye ibitangaza ko ibintumbero ibiriko biva mu matora biriko bifata biraboneka ko umugambwe ANC utazoshikana ibice 50% kwijana bikazotuma naho uri imbere uzotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe kuri wewe Zeno ubona imigambwe ishobora kwemera kugira urunani na ANC ANC ishobora kurondera kugira urunani kugira ibandanye iyobora Afrika y'Epfo ari nk'iyi
murakoze nibyo nkuko nari naciye ku masonga umugambwe ANC ubu biragaragara yuko uzokataza ubwinshi bwabo mu nama nshingamateka kuko amajwi ushobora kuronka ni make ugereranije nayo ora uronka mu yandi matora yaheze reka dufatire ku karoreho ka vuba aho mu mwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'icyenda ANC wari watsinze bigoranye ku majwi 57 gusa naho nyene bwari bubaye ubwa mbere utsindiye ku majwi ari munsi ya 60 nibaza rero ko n'ibyabandanye ko uyo mugambwe utegerezwa kuzorondera mu yindi migambwe bikebana kugira ngo bashobore gushinga leta ibukiye mu bose ibyo bizoba ngombwa cyane cyane mu ntara zitatu zikurikira intara ya Gauteng irimo ibisagara bibiri bikomakomeye Pretoria na Johannesburg intara ya Western Cape iri mu gisagara kizwi cyane cya Cape Town hamwe rero n'intara yo kwa KwaZulu-Natal yiganjemo abazuru ari nabo ari naho uwahoze ari Perezida Jacob Zuma aturuka kandi nayo ikaba ifite igisagara gikomeye cya Durban bikagenze uko iki gihugu cyose kiba mu gisagara kuko ibyo bisagara byose navutse igihugu nicyo kunda ko kibandanye kitagira uburongozi kuko nicyo bisagara bimeze nk'inkingi z'iki gihugu mu bijyanye n'iby'ubutunzi n'iterambere ANC rero izotegerezwa kugira urunani na DA mu ntara ya Gauteng na Western Cape na cyane cyane mu bisagara bya Pretoria na Johannesburg na Cape Town ari nabyo byiganjemo abazungu ntibaranduka kandi ko ANC izotegerezwa kugira urunani n'umugambwe mushasha NK umugambwe wa Zuma kugira ngo haboneke inzego mu ntara yo KwaZulu-Natal.
Nakoze tuse ku mirongo ya telefone dufise Bahati Sanchez uratumva
ndabumva neza cyane
ututeka muri he
nyerere umurenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo mu majyaruguru.
Ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro ushikize ubishikirize?
Ikibazo ndabaza batumirwa uwo mugambwe ushinzwe vuba umukonto wa sibwe ndagira ngo abatumire bambwire niba hari icyizere yuko mu majwi wenda asigaye yasaza bagahangana na niyo ngiyo ANC niba ari niyo ti
murakoze
asigaye basigaye kubarura niba harimo imyanya nyine ku buryo bahangana iyo ubungubu umukonto wisizwe.
Murakoze
murakoze cyane
mwamwicura on four
ndashobora kumwishura mu bisanzwe nk'uko biriko byashyikirizwa umugambwe MK uriko uhangana cyane rwose n'umugambwe wahora ku butegetsi na cyane cyane mu gihe uburongoye yahora arongoye uwo mugambwe wa ANC kandi yigeze no kurongora kino gihugu ugiye kubiraba arahaga bihagaze ku buryo umenga jewe nkuko ndiko ndabikurikirana hazosabwa ibiganiro bikomeye cyane rwose kugira ngo iyi migambwe ibiri ishobore gukorera hamwe mu gihe umugambwe ANC cyangwa MK utoshobora gutahukana intsinzi y'amajwi arengana miliyoni arenga 50% ku ijana. Hanyuma ikindi ni ukongera ko nuko ukuntu politike na diplomasi biri muri kino gihugu biriko bigenda kugira ngo imigambwe bagire icyo bita koalisiyo bakorere hamwe ni ibintu bizosaba kwicarana cyane rwose bakanonosora kubera hariho ibintu byinshi badahuriza ko bizanye na diplomasi n'ukuntu igihugu cya Afurika y'Epfo gitaniye imigenderanire n'ibindi bihugu murahaje ibintambara ziri muri Palestine na Israeli nk'umugambwe DA ibyo ntibabihuriza ko n'umugambwe usanze uri ku butegetsi wa ANC kubera icyo bizosaba yuko bamanza bakicara bakaraba kazoza kukuntu bazohora bakurikirana imigenderanire ya diplomasi n'ibindi bihugu na cyane cyane mu bihugu by'uburengero ariko MK na ANC n'abantu bashobora kwicarana bakagira koalisiyo ariko mugabo nabo bafise ibindi bintu bagomba kwicara bakumvikana ko na cyane cyane mu kintu mu bintu bijyanye no guhindura constitution mu bintu bijyanye no kuko MK irashyira imbere mu bintu bijyanye no guhindura constitution n'ibintu byo kugarura ubutaka atagasumbuso karinze gutangwa ibyo byose n'ibintu bizosaba yuko imigambwe na cyane cyane imigambwe iri imbere cyane rwose igomba kwicarana ikanonosora kuri ibyo bibazo.
Murakoze Zenoni Ndayisenga. Ku bijyanye n'iyo migambwe ikomakomeye iriko iribonekeza muri aya matora, mubona mu byumviro byayo imigambi yayo itandukanye gute? Wowe uducira ku mayange kuba ari kubatumviriza muri make.
Nibaza yuko mugenzanjije na Onestora yaje kubishikiriza mugabo icyo no kongera ko mu bijyanye n'imigambi buri mugambwe ushyira imbere nuko hare ANC African National Congress ibyo ushyira imbere cyane ari uko hoba intwaro ishingiye kuri demokrasi na cyane cyane demokrasi yubahiriza abantu bariya bato bato nibaza ko ari nacyo gituma ikinanaka kuko uraje ahigeraho nka majwi usanga mu bisagara nta ihurumbiwe kuko mu bisagara nka byose zikomakomeye bigize igihugu bisa nk'uko yasakaje uburongozi ariko hariya hasi mu banyagihugu bato bato aho ni ukwita abafite ubuzima bayabaye usanga ANC ariyo ifise amajwi na cyane cyane mu bantu bakuze injishi iri imbere rero ni ukwita nuko ko ariho kwitaho abanyarucari ya ibyo nabyo murabona yuko rero hajya kubitora bagaruka bakayishimira. Hanyuma umugambo ugira kabiri VA nuvuga yuko ibyo ushyira imbere nabo bashyira imbere demokarasi ukavuga yuko ubwabo ikintu bategeka kurwanya cya mbere ari icyo twakwita mu Burundi icyo bita igiturire mu byo igenda yashyikiriza mu kwiyamamaza no mu byo igenda yandika ibi bigaruka cyane yuko abirabure bo muri iki gihugu na cyane cyane abatwara iki gihugu bagize bagaje mu kurya igiturire. Ibyo bashyira imbere rero ni uko mu gihe boshyikira iki gihugu icyo cya mbere borwanya ni igiturire hanyuma bakarwanya n'icyo bakwita kamwana wa mama naho na ubwo nyine ari ubwoko bw'igiturire. Hanyuma umugambwe EFF na MK iyo migambwe uko ari ibiri ibyo basaba bisa n'ibisa keretse gusa ko aho badahurije reka maze mvuge ku bisa bo bavuga yuko abazungu ari bice bikeye ingaha ku ijana nubwa ni bice bitarenga 20 ku ijana mugabo usanga nibo bafise ibice birenga 90% by'isi yo muri Afurika y'Epfo. Rero EFF na MK kwijana basa nkuko isi bafise nkoroyi ugeranije
murakoze
n'abantu bafise hanyuma nongera kandi gatoyi ako DNA mode ESF na MK batandukanira ko nuko ESF yiganjemo n'ugwaruka ikavuga yuko mu gihe yose bafata igihugu izosa ubumenyi imbere na cyane cyane igaha ubuzi ugwaruka kuyigaruka kuri ubuzi hanyuma MK nayo ishi imbere yuko gifata ubutegetsi icyo cya mbere yokora kuko baguhindura ibwirwa shingiro ko iryo bwirwa shingiro riha uburenganzira ingufu nyinshi abazungu hanyuma rikibagira abirabura.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Pierre kuri Tonda. Uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Jean Pierre kuri Tonda uri he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kirehe akagari ka Nganda.
Ufite ikibazo ubaza ikinyumvishwa ubushikirize?
Njyewe icyo mvugaho mu magambo make uriya umukandida wese iyo yiyamamaje aba afite amahirwe yo gutora yo gutorwa cyangwa ntatorwe noneho kandi iyo atowe ni uko abo yiyamamarije aba yari abagejejeho imigambi bakumva ari myiza abaza nk'abo batumirwa babikurikiranira hafi
alo
urwari murakoze
wasubiramo icyo kibazo wari ntitwakumva ku murongo
ndavuze ni umuntu iyo yiyamamaje aba afite amahirwe yo gutorwa cyangwa ntatorwe ahubwo nkibaza ngo ese abaturage baba bamugira icyizere nk'abo batumirwa bari hafi babikurikirana ni iki abazatora biteze ku mukore wese watsinda amatora icyo kibazo murakoze
murakoze ndabashimiye Nesto mwo mwishura murantunga mwo mwishura Onesfo
ego ikibazo cyiza cyane rwose ugiye kuraba ku bantu bagiye bahagararira imigambwe yabo barashikirize ivyumviro byinshi cyane rwose ku banywanyi babo mugabo ikintu cyagiye kibonekeza nuko muri kino gihugu abene gihugu benshi bari barushe n'umugambwe wa rusanzwe utwara rero bica bibonekana yuko kubera hariho ingorane zizanye n'akazi akazi atakariho ubushomere buguma buduga ku rugero runini rero ikintu abantu abakandida benshi biyamamarize abene gihugu nuko botuma ubuzi buboneka cyane rwose hanyuma umuriro nawo urafite ikibazo muri kino gihugu umuriro waguma ucikagurika cyane rwose ku rugero rutari rumenyerewe uraje n'imyaka yari iheze ije n'ibintu abakandida bagiye bashira imbere hanyuma n'ikibazo cyo kugwanya ibiturire ibyo rero ni ibintu hanini hanini abanywanyi b'imigambwe bizeye ko ari ibintu bishobora guhinduka na ni naco gituma yuko urabye ingendo ya demokarasi muri kino gihugu cyayerekana neza cyane rwose yuko abantu abanyagihugu bo muri Afrika y'Epfo babona kandi baha agaciro demokarasi barazi neza yuko aribo batanga ubutegetsi bakongera bakabwaka uwo babuhaye ubwiye kuraba ukuntu ano matora ari kwagenda n'ingene umugambwe ANC wari ku butegetsi uri kugenda uta ibice biboneka cyane rwose muri ano matora rero ibyo byose byerekana yuko abanyagihugu bakeneye intwaro ya demokarasi bakeneye umuntu azoshyira imbere ubwigenge bwabo umuntu azoshyira imbere ibikorwa amakarashica n'ibyo yaremereye
ndabashimiye Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mu kiganiro mu isanga turiko tuvuga ku matora rusangi yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi muri Afrika y'Epfo ni ibiriko birayavamwo mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaruke kuri wewe Zeno abakiri bato uhara urugero rwabo mu bitabiriye amatora avuga ko ari runini mwibaza ku bwanyu byatumwe n'iki kubona abakiri bato bijukira aya matora biboneka Alo Zeno?
Oui, alo?
Wumvise ikibazo?
Mhm, nasubiriramo numvise agace ka nyuma.
Nariko ndavuga kubona abakiri bato bijukiye aya matora bakayitaba ari benshi bivuze iki kubijanye na politiki muri Afrika y'Epfo nabo bariko biyamamaza kuyobora Afrika y'Epfo.
Murakoze cyane nibaza yuko ibibazo ikibazo nyamukuru cyatumye ugwaruka wizukira aya matora nuko hari uruge hari hari igitigiri kiniya cy'ugwaruka kidafite akazi ariko ugasanga ubwo gwaruka gwarahejeje amashuri rero babona yuko AMC isanzwe uko yabahemukiye bakavuga bati reka bagerageze barabe mu yindi migambwe mishasha ko petetse mu gihe yoja ku butegetsi ko bobo ya migambwe yoheza ikabibuka kuko rwaruka biragaragara yuko ha ufatiye warashaka n'abari mu mugambwe ANC usanga abantu abawutwara usanga abantu bakuze cyane bari mu myaka 50 bityo rero kacya bituma haba no mu buzi usanga n'abafite ubuzi ari abantu barotse ubuzi ho guhera mu mwaka novuga guhera mu 94 kuduga ho gushika mu myaka 2000 gucyo ariko inyuma ya 2008 cyangwa 2010 byagaragaye ko ikigiri kinini cyo rwaruka cyangwa gitanguye kubura kati cyane ubu rero bikaba bigeze ku rugero rurenze
ndabashimiye Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu gihe uyu mugambwe ANC naho uri imbere uko ibintu byifashe gushika ubu biboneka kutazoshikana ibice 50% kwazoteza kugira urunani n'iyindi migambwe kuguma ugenda utakaza icyizere kuko umuntu arabye kuva ushika ku butegetsi ibiharuro biguma bimanuka n'icyizere abanyagihugu bafitiye uyu mugambwe nikiye mubona mwibaza ko niyo wagirwa runani ingeno zohindura ubugene utwara Afrika y'Epfo wisunze ibiharuro byabo n'icyizere bitera bigabanuka urugero rwabyo muri Afrika y'Epfo ndashaka mbazewe Onesfor
murakoze cyane bose kuri icyo kibazo icya ikintu nyamukuru cyagiye gituma umugambwe ANC ugenda utakaza amajwi cyane rwose n'icyizere mu banyagihugu kuva ku ntwaro ya demokarasi igira gatatu ariyo yatwawe n'umukandida mushasha Jacob Zuma ariwe ahagarariye umugambwe MK haragiye hibonekeza hagenda humvikana cyane rwose ingendo y'ibiturire cyane rwose ukaca uraba ugiye kuraba no n'umukandida Jacob Zuma imbere y'uko ava ku butegetsi yahavuye bivanye n'ukuntu havugwa cyane rwose ibiturire byaranzwe mu butegetsi bwiwe hamwe no munsi kuba ariko batwara uwo mugambwe no butegetsi mushinga ntahe tirira amaposa hararangwamo ibiturire cyane rwose na kamwana mama no kudahana kandi biba byamaze kumenyekana ubwo rero bibonekana yuko niyo bogira ubutegetsi bw'imigambwe myinshi bizoha akajyo cyane rwose ANC kwisubira ako bakongera bakanagura mu mugambwe iwabo kuko nabo ntibahakana yuko amakosa atagiye haba utunengere atagiye tuhaba bizobaha akaryo ko gukora cyane cyane mu gihe bimaze kubonekana yuko nabo nyene ariho nk'intara zitari zike bazogumana bazoshobora gusindira muri zo ntara akariho bashobora kwerekanira ibikorwa hanyuma bakongera bakagarukana icyizere mu bene gihugu
Kumilongo ya telefone gakwavu rastu wakuye gakwavu lihe
gakwavu jisagara mruguwa
ikibazo ichi mviro ubishikirize
ikibazo njirengo mbazo mutumirugwa ese abona alihihe mamfu ijinguwa ara dore yukazi protike kukurusha abona aba prezida b'ibihugu bya Afrika nuko bari cyakeshiye iyo haba y'amatora nkuko ngoko atabasha kwakira ibyavuye mu matora iyo wenda batsinzwa abona ari ihe mpamvu ituma bashaka kugundira ubutegetsi kurushiriza
murakoze
yego namwe
mwishyureze no ndibaza kwivyo atari kibazo muri Afrika y'Epfo
ego rasha kontura mu kibazo yabagije abatacima abadashaka kwava ko abarabasanzwe ku butegetsi cyanze abo muri opposition nashaka ndo nk'umucokora
ariko abaza ngo ni yihe ndwara ngo abapeze muri Afrika ngo bafise batakira ibivuye mu matora namuze nti muri Afrika y'Epfo nibaza kwivyo atari kibazo
bo arakoze gakwaza nibaza ko ngaha mu gihugu sukuvuga ngo nukugihayagiza ariko barafite ibintu byinshi basize ibindi bihugu byo muri Afrika na cyane cyane mu karere iwacu ikintu cyuko hagize ubutsindwa wundi agatsinda barahanda ukuboko bakabisanya kandi mu mahoro so nibaza rero yuko umugujejwe amatora noheza gusoma nko mwaka rero rugaheza gusoma hanyuma ukavuga yuko umugambo wa ANC watsinzwe ni simbona yuko president Jacob Zuma I'm sorry president Ramaphosa yoshobora kuguma ku butegetsi byo cyo kimwe no mu bindi bihugu barafite intambwe bamaze gutera ya demokrasi ku buryo icyavuye mu matora bacakira kandi bakagishima yego ibyo ndabitse ko mu bihugu byinshi byo muri Afrika usanga abaperezida bibagora kwakira biba byavuye mu matora na cyane cyane mu gihe aba bafite yuko barose make usanga harabayemo wanashakana nicyo twokwita ugushyira mu kuboko aho usanga umuperezida ariko abwira umugujeje amatora ibyo gukora ariko ngaha bikorwa ku mugaragaro n'abanyagihugu baragenda kurorera uko amajwi aba ari karaharugwa kandi ntibakubuka so w'iki gihugu rero no muremesha yuko icyo kibazo kidashobora kuhaba mu gihe umugambo uri ku butegetsi wotsindwa
murakoze naho ku byerekeye nka abanyamahanga bari muri Afrika y'Epfo nk'abanyafrika bagiye kurondera kwisununura mu buzima muri Afrika y'Epfo nagomba mbaze wewe Onesphore amatora wanabaye kwikirana gute kuko hari gihe hahora haduka uruhagarara abanyamahanga babanga aho abanyafrika baje kugiranga muri Afrika y'Epfo bakagira ibibazo mu gihe habaye imyerekano yo kuyamiriza ikogwa n'abanya Afrika y'Epfo kubera ibibazo bitandukanye biri ngaho mu gihugu mubona uravye abanyamahanga bari ngaho na cyane cyane abanyafrika y'amatora bayakurikiranye gute n'ikihe bizeye ko gishobora kuva muri aya matora kuri bo
murakoze cyane rwose kuri icyo kibazo cy'akamaro rwose uravye mu bihe biheze mu gihe cy'amatora hahora habaye imigumuko myinshi cyane rwose kandi bigatuma n'abanyamahanga cyane cyane bo muri Afurika bamwe bakahatakariza ubuzima ariko muri kino gihe si ibintu byibonekeje cyane rwose ariko mugabo byarabonetse ku rwego rwa politiki ariko twavuga yuko ugiye kuraba hariho umugambwe EFF ariwo Economic Freedom Fighter urongowe na Julius Malema uragerageza gusigura kandi ukerekana yuko abanyamahanga abanyafrika badafite uruhara runini mu bibazo bya politike muri kino gihugu mu ikera ry'akazi mu bushomeri butekeze kino gihugu cyangwa mu bintu bijyanye na ruswa ibyo ni ibintu nabyo uraze abandi bantu bakurikirana na politike yo ngaha na cyane cyane abo ngaha baravuga yuko ari ibintu byaba byatumye uwo mugambwe EFF uriko utakaza amajwi kuko hariho n'indi migambwe nk'umugambwe yitwa Patriotic Alliance PA urashyira imbere ibintu bijyanye no gukumira abanyamahanga cyane cyane abanyafurika mu kugariza imbibe zihana urubibe na South Africa ariko muri rusange ukuntu amatora ariko agenda neza cyane rwose nta kintu twovuga cyabahaye nk'uko byahora bigenda ugasanga habaye uruhagarara rukamenyekana ku rwego mpuzamakungu ko abanyamahanga babangamiwe bivanye n'ingendo y'abanyepolitike ku bijyanye n'abanyamahanga ariko mu banyepolitike batandukanye icyo baragikoresheje barashaka kugikoresha nk'ikarata ya politike kugira ngo bashobore kwiyegereza abenegihugu na cyane cyane kugira ngo babatore mugabo ku bintu bijyanye n'imigimuko no kubangamira abanyamahanga mu buzima bwabo bwa minsi yose no mu byo bakora si ibintu byibonekeje cyane rwose urabye ku rugero ko mu bindi bihe byahahora.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro mwisanga. Simon itanga ari ku murongo wa telefoni uratwumva Simon. Uhamagaye urihe Simon? Urihe Simon? Uhamagaye urihe? Alo Simon? Simon, umurongo wa Simon ntumeze neza. Reka tubandanye iki kiganiro muri sanga turi kuvuga ku matora aheruka kuba muri Afrika y'Epfo. Aho turi kumwe n'abatumire Zenon Ndayisenga muhinga muri politika i Pretoria hamwe na Onesmo Minani ikorera twiwe ari mu gisagara cya Durban. Anze kuri Zenon, mubona imigenderanire hagati y'ibice bigize Afrika y'Epfo haba ubwoko abazungu n'abirabure kana bandi muri cyo gihugu mubona imyaka 30 inyuma yuko amatora atangwe na demokrasi muri Afrika y'Epfo kubana hagati y'abo bantu bubwo ku butandukanye muri Afrika y'Epfo bihagaze gute ufatiye no kuri aya matora?
Murakoze cyane. Ego reka mvuge duheriye mu mwaka w'1994 ko vuga yuko imyaka itanu Mandela yatwaye kuva mu mwaka w'1994 gushika mwaka w'1999 no vuga ko ufatiye ku byo dusoma cyane ku mwashyirwa mu nakora biragaragara yuko societe yasahuko yari yunze ubumwe no kuvuga nshatse kuvuga abazungu abirabure abahindi reka n'abandi usanga bava mu bindi bihugu donke bari bunze ubumwe ariko guhera mu mwaka w'2000 ku ntwaro ya Mbeki hari hakirimo agaheyiheyi ariko hageze ku ntwaro ya Zuma byaragaragaye yuko sosiyete yo muri Afurika y'Epfo isa nk'uko yerekanye yuko bwa bumwe bwari buhari wari uruhendo wanashaka gufatiye nk'ibi byaraye bibaye ku mugambwe MDA ukaturaba n'ibyo PDA biragaragara yuko sosiyete yo muri Afurika y'Epfo ari sosiyete itunze ubumwe kandi ibyo rero bizozana ingaruka ku mpande zose kuko igihugu gitwarirwa hamwe abazungu bafise ibice bice ari nacyo gituma ubona bamaze umwanya muremure baba aba kabiri bafise papito poste baba aba kabiri muri abo badashobora gukura ANC ku butegetsi kubera bobo bafashanya hagati y'abazungu bagenzi babo nibyo bagafasha n'abandi birabure bakeyi ariko imigenderanire hagati y'umuzungu afite amafaranga cyangwa afite uburyo n'umunyagihugu mutoya w'umwirabure abakure ntayihari bica bituma rero usanga sosiyete itanwana ikindi nk'uko nabeje kubivuga ni uko nk'uyu mugambi mushasha MK biragaragara neza yuko wubakiye kunoze ku miryango cyo wubakiye ku bwoko bw'abazuru kuko no mu gushyigikira Zuma warabona yuko baje bamba bya sato zabo bambara ku mubiri bakambara nyene n'ibintu bibaranga by'umuco ukabona ko byo baje kwiyamamaza bambaye zero byacu bikabura abandi bazuru bakistanta ngo bakabona ko ibintu byabo ikindi no garuka ko nigeze kuvuga mu mwiheto natanze ngaha nuko erega burya abazuru nta gihe bigeze bakunda ANC bo bayinjiyemo ku byinshi kuri Zuma kuko mwaka w'1994 Mandela ava mu bwoko bw'abatosa abazuru novuga yuko mu matora yabaye ntibamutoye abazuru ku byinshi batoye umugambwe witwa AFP hanyuma no ku ntwaro ya Mbeki bafiye gutora AFP hanyuma hageze kuri Zuma babonye kubera ari umuzuru w'iwabo baciye bahindukira bose baja muri ANC AFP iratakaza amajwi ubu rero kubera Zuma bamukuye mu buryo bw'igihugu akaba atahari urabona kandi ko bazuye kwimukira rimwe bagiye rimwe bagiye muri MK so ibyo rero biri mu bituma societe tubwangira nwanyi kuko ibimenyetso byerekana societe inwanyi bisa nk'uko bikagaragara hanyuma ufatiye kuri undi mugambwe PA nawo unoga ko ari mushasha uri i Cape Town ariho wiganje cyane abawugize benshi nabo mu bwoko bw'aba Kalat abo mu Gifaransa bitwa abameti ni ukuvuga abantu baba bafise bari hagati na hagati y'abirabure n'umwirabure n'umuzungu donc usanga rero ikigo kirakogwa umengo buri bwoko buri ko bukora umugambi wabwo ubirati ukabica ijya nino ibyo wanashaka biri no mu byatsi biri no mu byatumye Marema huko mugenza ministre yabivuze Marema adashikana nkumbure amajwi mu gisagara mu ntara turukamo n'ahandi hantu barize bashora kuronka kuko we yarahagaza aravuga ati jewe ntagire umuntu azosubira kwiruka ku munyamahanga ari umuntu wo muri EFF abanyamahanga na cyane cyane abirabure ntabwo aribo bateje ingorane igihugu kuri Marema wabona ko ingorane zitezwa n'abazungu donc ibyo rero nibyo novuga ibintu nyamukuru bigaragara yuko societe itanwanye kandi si byubu bizonagorana no kugira bashinge erega ntuzeye guverinema ya coalition bizogorana cyane kuko imigambwe n'imiburi ishobora kwicara ikavugana ikaja hamwe ni MK na D na I'm sorry MK na EFF umugambwe wa Julius Marema n'umugambwe wa Zuma iyo irashobora kwicara ikaja hamwe kuko ibintu byabo bisa nk'uko bisa ibyo baharanira hanyuma DA nayo isa nk'uko ifite ingufu mu bisagara ibisagara nabyo igihugu cya Afurika y'Epfo navuga ko aribyo gihagaze ko nibyo biteza imbere igihugu rero zogora ANC ukuntu ishobora gupenetra cyangwa se kuguverna ibi bisagara itabanje kuvugana nawe muri DA ni kuvuga DA tushatse tubuze DA ngaha tuba tubuze abazungu hanyuma ANC nayo iracyari iracyakontrola iracyafite amajwi mu zindi ntara no zisigaye ubwo naho nyene ntabwo amajwi ashemeye nk'uko byahora rero ufatiye ku cyo mpeje kuvuga murabona yuko buri ntara buri bwoko buri gace usanga kariko karagerageza gukomeza ikintu twakwita nk'umugambi wabo ubushizeho naranatangaye mbonye bariko barerekana kuri kumbonesha kure yuko n'umukuru wa operasiyo witwa Dudura nawe ariko arategekanya kugira gukonvertisa iyo operasiyo mu mugambwe kandi ngo intambwe zigeze kure rero ibintu byo kunwana biracyari kure mugabo ngo itararenga nta wariteri ingata reka turindire turabe uko bizogenda ariko icyizere ni gike cyane
ndabashimiye onesfor ku byerekeye Afurika y'Epfo ni igihugu aho uburinganire ikibazo cy'uburinganire gikomeye cyane ku bijyanye n'ubutunzi n'amikoro yariko arabica ku mayange zeno ku byerekeye igice gitoyi muri Afurika y'Epfo ari cyo gifite ubutunzi bukomeye wewe nk'umuntu ikorera utwiwe ubona gute ikibazo cy'ubutunzi no kuba hatari uburinganire hagati ya mikoro y'abanyagihugu ubona ari ikibazo gikomeye cyane ngaho niki wo kwitega ku bazoyobora Afurika y'Epfo nyuma y'aya matora kuri icyo kibazo
urakoze cyane kuri icyo kibazo ubusumbasumbane mu bintu bijyanye n'ubutunzi buriho cyane rwose kandi buribonekeza ku buryo ugiye kuraba muri kino gihugu ugwaruka abantu ugwaruka no kuvuga igitigiri cy'abantu bafite imyaka iri munsi ya mirongo itatu ni igitigiri kinini cyane rwose kandi icyo gitigiri kikaba kigwiriyemo abirabure hafi nk'ibice mirongo birenga mirongo umunani ku ijana rero ugiye kuraba icyo gitigiri cyugarijwe cyane rwose n'ubukene hama ugiye kuraba kubera abirabure badafite ubwigenge buhagije mu bintu byo gutunganya ibintu ubutunzi buvuye mu bintu by'indimo mu bintu byo kugira mu bisanzwe nko gutunga amatongo bica bituma ubwo busumbasumbane bwibonekeza cyane rwose kuko nk'uko abirabure babisaba baravuga yuko batagira amatongo basaka yuko abazungu bosubiza amatongo ari nabyo byofasha kugira ngo ubutunzi busohore kuza mu minwe ya bose rero uciye na kuraba muri imigambwe nka yose cyane cyane mu migambwe irongowe n'abirabure uhereye kuri ANC nayo irafise iyo polisi EFF iyo polisi iraza imbere cyane rwose hamwe na MK party iyo polisi yuko bagomba guhindura constitution kugira ngo bashobore gukura ubutunzi n'amatongo mu minwe y'abazungu kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bashobore kubusabikanya bose ubwo rero aya matora nk'uko imigambwe itandukanye yagiye ihiganwa iri kwirasumbya na cyane cyane ANC ibonekana yuko icyo kibazo nacyo yari gifite mugabo si kibazo yasira imbere cyane rwose ni kibazo ivuga yuko yoyo yariko iragitwara buke buke kugira ngo ntigihave gitera ingorane mu bintu bijyanye n'inzara n'umwimbu mu gihugu kugira ngo bihabe bituma igihugu kiza muri katastrofiki mu gihe bokwaka amatongo abazungu ikibiriraho ariko ni ibintu byibonekeza cyane rwose yuko ubukene ari bwinshi cyane rwose mu birabure gusumbya uko biboneka mu bazungu rero abantu bagiye ugiye kuraba abantu barongereze amatora cyane rwose barahunze amatora cyane rwose imigambwe na cyane cyane ishira imbere ikibazo cy'ukuntu bugarura ubutunzi mu minwe y'abirabure na cyane cyane mu kugarura amatongo mu gukura ibintu amakompani akomakomeye ari mu minwe y'abigenga bikaza mu maboko ya leta kugira ngo ubuzi ugwire gusumba uko biri abo bantu nibo bari kubagira amahirwe yo kuronka amajwi menshi cyane rwose muri ano matora bibonekana yuko aya matora yasa n'ayagamije impinduka nini cyane rwose ku bintu bijyanye n'ubutunzi muri kino gihugu
ndabashimiye radio ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku matora rusangi yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi mu gihugu cha Afrika y'Epfo tukaba dufise abatumire Zenon Ndayisenga umuhinga mu bya politike ari Pretoria ku mugwa mukuru wa politike wa Afrika y'Epfo hamwe na Onesphore Minani yikorera twiwe ari mu gisagara cha Durban bose rero bari muri Afrika y'Epfo Ndashaka ngaruke kuri wewe Zeno. Urabye politiki ya Afrika yepfo, twavuze ibibazo biri hagati mu gihugu, naho kubijanye na politiki yo hanze ya Afrika yepfo, politiki ANC isanganywe, mwibaza igiye kugira urunani n'indi migambwe ko ari cyo hinduka kuri politiki yo hanze ya Afrika yepfo canke izobandanya ari mwe bose barahuriza ko wari wigeze kubivuga gato ko nk'umugambwe nka DA uvise ibyumviro bitandukanye kuri politiki yo hanze ya Afrika yepfo.
Ego murakoze cyane, nibaza ko ikintu cya mbere kizotuma ANC itakaza ingufu yari ifise nuko itashikana ibice birenga 51% bisabwa kugira ngo ishobore kwiganza mu nama nshingamateka. Hari ibintu byinshi zotakaza, no kuvuga ikintu cya mbere nuko izocigira mitize gatoyi mu kifaransa cyo kwita crise interne, kuvuga ingorane ziri hagati hagati y'igihugu wanashaka no mu mugambwe, bigaca bituma rero ijunja Afrika yepfo yahora ifise ku yindi migenderanire ikazoguma kuko ryahora nk'akaro rero ngo kumigenderanire Afrika yepfo yari itaniye na Palestine mu gihe DA yotuza majwi, hariho ibyo ANC yahora ishikiriza hanyuma leta ikaca ibikorera ko mugazazoba bishobora gukunda, kuko muri ati nk'ubushize Afrika yepfo igihe ifashe ingingo yo kwitwarira Israel yitwaye ari uko bwanje kwemegwa n'inama nshingamateka. Umva mu icyo gihe inama nshingamateka ikazoba ibyemeye izogora kugira ngo Afrika yepfo ishobore gusubira gufasha ibindi bihugu nk'uko byahora, na cyane cyane ibihugu abari bigenzi cy'umugambwe ANC. Hari ingaruka rero nyinshi zizoba, na cyane cyane no muri Afurika, kuko hari imigambwe myinshi usanga yari ifitanye imigenderanire myiza na Afurika yepfo, ku buryo usanga n'iyo migambwe ifata Afurika yepfo na cyane cyane umugambwe ANC nk'icyo twakwita mu Gifaransa pare, umuntu aba yarabibarutse wanashaka dufatiye wo ku mugambwe utwara igihugu cyacu cy'u Burundi CNDD-FDD. Murazi neza yuko ANC ifise ibyo yafashije cyane kugira ngo babe bari ku butegetsi ubu. ANC yarafashije cyane umugambwe FNL mu Burundi nyene kugira ngo bashobore guhagarika intambara. Nibyo hafashije Afurika yepfo, mugabo uruhara hari harwaba rwa ANC, kuko icyo gihe niyo yafata inkingo muri byose. ANC yarafashije cyane ku matora yagiye aba muri Zimbabwe, ikanagenderaho yahoya kugira ngo abazungu ntibashireho ibihano uruhasha cyane ku gihugu cya Zimbabwe, kuko urabye uburakari abazungu bari bazanye bagomba kubaha ibihano gusa, hariho n'ikindi cyuha kitameze neza. Ariko ANC ikabakanga Afurika yepfo hagati nimwagira guca namwe ngaha naco musubira kubaza, byaratumye rero Zimbabwe imara igihe iri mu kanyonzo, na cyane cyane ku ntwaro ya Mugabe, ku gihe abazungu bari bashavuye ahise kubirukana mu gihe hataba ANC cya gihugu hari guhaduka intambara hagati y'abazungu wanashaka batari muri Afurika n'abirabure nk'uko byagenze tukabibona mu ntoze muri Libya igihe bakuye Kadafi wanashaka no kwicwa akicwa. Hari imigambwe myinshi rero n'ibihugu byinshi muri Afurika byagiye bifashwa na ANC kubona kugera ku rugero rw'uko ANC ivuye ku butegetsi hari impinduka hari indi mpinduka izoba mu bihugu, na cyane cyane ibihugu novuga ko byari bigicinyijwe aho Afurika yepfo yabonwa n'igihugu kivugira abantu bagicinyizwa, ariko harehare cyavugira Afurika yepfo yavugira abo bantu iciye ku mugambi wayo ANC. ANC rero imaze gutakaza amajwi igakwita mu bashyitsi by'ifise, ni ukuvuga hari byinshi nk'uko ndabivuga sino muri Afurika gusa, warashaka no mu bindi bihugu usa usanga ari ibihugu bya Burayi wasanga bafitaniye imigenderanire mugabo ugasanga bisumba imigenderanire imigenderanire ifatiye nko kubijya bihugu twita ibyo bita BRICS. So hari imigenderanire bizoca bihinduka cyane kuko Zuma niwe yari yinjije ati ku butegetsi niwe yari yinjije umugambwe niwe yari yinjije ibihugu muri BRICS. Hanyuma ni ukuvuga imigenderanire ya Afurika y'Epfo na n'Uburusiya n'Ubushinwa yo wanashaka n'uyo muryango BRICS ubwawo mu gihe ANC ikaba yashikanye ibisabwa. Hari ibintu bizotuma BRICS imera nk'iyijugumizwa.
Nagomba ndababaza imbere ko dusezerana Onesfor. Ikibazo wigeze kuvuga ikibazo cy'umuyaga nkuba ko n'amazi kibazo cyancane cy'umuyaga nkuba ko ari ikibazo gikomeye muri Afrika y'Epfo. Mubona imigambwe yiyamamaje ico kibazo yaragifashe nkangama, mubona mwiteze iki ku bayobozi bashasha kuri ico kibazo muri Afrika y'Epfo?
Urakoze cyane gose. Mu gihe ano matora aje mu bihe bitoroshe, mu gihe inguvu z'umuyaga nkuba muri kino gihugu zitari zimeze neza, urate ni mu bihe biheruka, araheze igihe cy'imyaka ishya nk'ibiri cyangwa itatu ono navuga umuyaga nkuba, inguvu z'umuyaga nkuba zidahagaze neza cyane gose, ariko imigambwe ya opposition muri kino gihugu ya yagiriza umugambwe uri ku butegetsi ko izo ari ingaruka mbi za zibiturire za rushwa no gutaha no kudahana abagirizwa ibiturire zatuma ivyo bintu vyibonekeza cyane gose. Ndetse no muri gino gihe cino mico muri no minsi y'amatora haragiye hibonekeza cyane gose ukubura kw'amazi mu bice bimwe bimwe, na cyane cyane muri ino ntara yo kwa Zulu-Natal bikagenda bibura amazi. Mugabo ivyo byavuye ku ngaruka y'imvura yaguye nyinshi cyane gose ikono na cyane gose ibintu mu ntara zibiri muri Gauteng na kwa ivyo vyose babishira ku mugambwe uri ku butegetsi utuma yuko kubera ingendo y'ibiturire yatumye ubutegetsi butitaho mu gusanura ibyasambutse kugira ngo ubuzima bw'abaye bwenegihugu bworoherwe, na cyane cyane mu gihe abenegihugu benshi baciteze urukiza kuri leta. Hari abantu benshi bakoresha umuyaga nkuba wa gusa bagakoresha n'amazi ya gusa. Rero mu manifesto nyinshi z'imigambwe myinshi, na cyane cyane mugambwe mushasha wasize cyane gose imbere ibintu bijyanye no kongera kugarukana umuyaga nkuba ku rugero ruboneka cyane gose, hanyuma no kongera guha amazi meza abenegihugu. Ariko ugiye kuraba ku kintu kijyanye n'umuyaga nkuba, hariho nazo ziragenda
heraheze cyumvira mu bisegunda mirongo
kubijyanye n'umuyaga nkuba harimo harazamo nyine n'ibibazo bya diplomasi. Usanga bariko bagwanira amasoko, baguma guha amasoko aba na bariya, bikaca bituma icyo kibazo kiguma giheruhagarara.
Murakoze, nshimira abatumire Onesfor Minani ikorera twiwe ari Durban, na Zeno Ndayisenga nono so izereke politike ku mugabane wa Afrika ari Pretoria. Twako turavuga ku matora muri Afrika y'Epfo yabaye amatora rusange yabaye ku munsi wa gatatu w'iyindwi, n'ibiharuro vya mbere biko biva mu byavuye mu matora. Nshimire rero abatumire, nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro, namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza, mubandanya kutwumviriza kuri Radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro biri imbere. Mwese ndabifurije ibihe byiza.